Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turi ku munsi wa kane n'igerekerezo rya 2023 mu nyonyo mwaka wa 2023 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira amakuru yacu Radio Nzamba agateka kawe turabahaye mwiriwe ni rya sango rya makuru mu kirundi kiri mikoro mu tumuna ediko de nazo uko mureje kubyumva amakuru twateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira Munyagihugu wo muri komine muhuta mu ntara ya Rumonge yaraye acikaniye ku ivuriro ryo mu Gitaza kuri uyu wa gatatu biturutse ku mahiri yakubiswe n'abanyagihugu bamwagiriza uburozi. Unani rw'Abarundi baharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vika batewe umuti muhagaze n'ingingo iherutse gufatwa n'amashyirahamwe HCR na PAM yo kugabanya imfashanyo ahora ironswa impunzi mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Inyo mu mpamvu zitangwa nayo bashirahamwe ngo nuko impunzi zotahuka byo navyo ubwo nani ukabona ko bidashoboka kuko muri kino gihe umutekano wazo ugeramiwe muraza gukurikira Jean Bosco Kizigiro avugira ubwo runani. Imyidogo nayo ni yose mu barondera impapuro zitandukanye zo kwiyunguruza mu gipolisi kijeje uruja n'uruza hamwe n'imbibe aho bavuga ko bakwa igiturire cy'umurengera kugira abaronswe izo mpapuro badacerewe ingendo zabo basaba ko ibyo bintu byohagarara kuko hari abasiba ingendo kubera babuze icyo batanga aya n'ayandi ni mukanya ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Aya makuru tuyahere mu gisata kijanye n'umutekano hari umunyagihugu umwe yaraye acikaniye kuri wa gatatu ku ivuriro ryo mu Gitaza muri komine Muhuta ni mu ntara ya Rumonge inyuma y'amahiri yakubiswe n'abanyagihugu bo ku mutumba Buringa muri iyo komine bakaba bamwagiriza uburozi. Abantu batatu bari mu minwe y'inyamiramabi ku mvo z'amatohoza ni nkuta tegurira na Bonfise Niyongere.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu ku mutumba wa Buringa aho benshi bita kwa Ntama mu Gasenyi avuga ko uwakubiswe yagaba aracikana ari uwitwa Ntaco Bakimara Wilson. Ayo makuru nyine akavuga ko yari mugwi w'abantu bane bari bafashwe n'abanyagihugu bo kuri umutumba babagiriza uburozi. Ayo makuru nyine avuga ko ayo matati yavuye ku muvyeyi wa bamwe mu rwaruka rwa Buringa bandi yatuyaga Genevieve yaragwaye abahungu biwe baca bagiriza se wiwe Bernard Mubandi kuba ariwe yamuroze. Ndi Mubandi yari yemereye ko ariwe yamuroze anavuga ko hari n'abandi barozi bakorana icenda kandi ko bakunda kugira inama mu itongo ry'abapfuye ryahi Buringa mu ijoro. Baciye baja kubarondera ku itongo ry'abapfuye ni ko gufata bane muri bo abandi barabasiga. Muri abo bafashwe harimo Ntaco Bakimara Wilson ariwe yahavuye akubitwa agahava acikanira kwa muganga. Abandi bafatanywe bakaba ubu bari mu gacho k'igipolisi aho amatohoza ari karabandanya ku gipolisi mu Gitaza muri komine ya Muhuta. Igipolisi kandi kiravuga ko kiko kiragerageza kurondera abagize uruhara mu gukubita abo bafashwe bagirizwa uburozi. Aya makuru akemezwa n'abajere intwaro bahimiriza abanyagihugu kubavanura n'ingeso yo kwihanira hamwe n'ibintazi. Wilson Ntaco Bakimara akaba yashinguwe ku mwingamo wo kuri uyu wa kane ariya mu Gitaza.
Urakoze Bonfise Niyongere mu makuru ajanye n'ibidukikije. Hari umuntu w'umugabo kugera ubu ataramenyekana izina niyaturuka yatwawe kuri uyu wa gatatu n'uruzi Nyakijima mu gace kaho amakomine ya Gashikanwa na Ngozi ahanira urugabano. Inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro muri komine ya Ngozi zimenyesha ko hari ipikipiki y'umuntu yari ihejeje kugwa muri urwo ruzi hanyuma nyeneyo agira ubwoba bwo kurujamwo ngo ayikureyo. Acha yemerera warangaho amafaranga ibihumbi amajana abiri ngo ayimukurireyo wonawe agikorokera muri ugo ruzi gaciye akamangana ntawasubiriye kumukubita ijisho ku buryo ikiziga ciwe kitari bwaboneke kugera kuri wa kane. Hakaba hari haciye hafi indwi zibiri hari umusirikare nawe yatwawe n'uruzi akanyaru nawe nyene ikiziga ciwe kikaba kitigeze kiboneka. naho mu gisata kijanye na gateka kazi na muntu ishyirahamwe SOS Torture ngo rirafise amakenga kwashobora kuba uruhagarara mu matora azoba mu 2025 hamwe no mu 2027 mu cegeranyo cy'amezi atatu aheze iryo shyirahamwe riherutse gusohora yerekana ko umutekano muke uri mu gihugu abanyepolitike batisanzura uko bashaka hamwe n'ibiturire vyiraye mu gihugu bidashobora guhumuriza abanyagihugu. Iryo shyirahamwe risaba leta kuhagabira kugira ngo ayo matora azobe amatora atekanye, amatora abira mu muco kandi yizewe na bose. Ni inkuru tubaza Olivier Gakima.
Muri ico cegeranyo ishirahamwe SOS Torture ryerekana ko muri kino gihe umutekano utifashe neza na gato hirya no hino mu gihugu, ngo usanga ibigwanisho vyuzuye mu banyagihugu, ugasanga mbere hari n'abanyagihugu batunze imyambaro ya gisirikare batabifitiye uruhusha. Si ivyo gusa, iryo shirahamwe ryerekana kandi kugaruka rw'imbonera kure rw'umugambwe CNDD-FDD rukora ivyo rwishakiye mu gihugu rushigikiwe n'abarongoye uwo mugambwe n'igihugu, mbere kenshi ngo rukitwa intwari canke inkingi z'amahoro n'iterambere, kandi hirya no hino rwirirwa rurakora ibikorwa bitera ubwoba abanyagihugu. Ico cegeranyo c'ishamwe SOS Torture kiragaruka no kuvyerekeye politike, aho kivuga ko abanyepolitike batisanzura uko bashaka mu kurangura ibikorwa vyabo, ahubwo ngo umugambye CNDD-FDD niwo wonyene wiharije urubuga rwa politike. Iyo ngo ikaba ari intambamyi ikomeye mu bijanye n'intwaro rusangi. Ishamwe SOS Torture ribona kandi ko kutibiturire no kunyuruza amatungo ya leta muri kino gihe bizingamitse igihugu n'ubutunzi bwacu, rikibutsa ko Uburundi buri mu bihugu 10 vya mbere bivugwamo ibiturire kwisi. Kubera ayo makenga yose, ishyirahamwe SOS Torture risaba leta kuhagabira igafata ingingo zose zishoboka kugira igarukane umutekano abanyepolitiki bashobore kurangura ibikorwa vyabo atangorane. Kuri ivyo nyene, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu asabwa kutivanga mu bikorwa vy'imigambwe. Muri ayo matora, abantu bose barasabwa kuzorengera imigambwe n'ubwoko bwabo, hanyuma akazokwisungwa amasezerano y'amahoro y'Arusha. Ishyirahamwe SOS Torture rirasaba ko umugwi w'igihugu uzotunganya amatora n'indi migwi yo si ukomoka ko yoba imigwi yigenga koko, kandi yoba igizwe n'abantu b'intungane bumvikanywe n'imigambwe yose.
Hadyo yeza bagate kakawe mukanya dutandukira igisata kijanye n'intwaro ibereye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Imyidogo ni myinshi mu barondera impapuro zitandukanye zo kwiyunguruza mu gipolisi kijejwe urja n'uruza hamwe n'imbibe bita PAF. Abarondera ivyangombwa vyo gutembera ngo bakwa ibiture vy'umurengera kugira abashobore kuzironka mu gihe ca vuba. Abarondera izo mpapuro basaba ko ivyo bikorwa vyo kwakwa ibiturire vyo hagarara, kuko hariho benshi basiba ingendo zabo kuko babuze ibiturire batanga kugira baronke izo mapuro. Ido ni Idona Josephine Johnson Nkunzimana.
Nuko bivugwa na bamwe mu bitura komisariya y'igipolisi kijejwe uruja n'uruza n'imbibe PAF, ngo hasigaye hibonekeza ibiturire by'umurengera kubaja kurondera impapuro z'inzira zitandukanye. Abaja kurondereza impapuro z'inzira zihuta ngo bakwa amafaranga y'igiturire atari munsi y'ibihumbi 300 by'amarundi kunambwe yose bageze ko ivyo biturire ngo mbere bakanavyakwa n'abakozi baho canke abapolisi bagendanira abakuru muri ico gipolisi. Aho bakavuga uwugiye kurondera isango kenshi ngo asanga bamuhaye iyingana ukwezi canke kurenga, hakongera ko ukundi ko kurindira urupapuro rw'inzira kugira vyihute. Rero bahabwa isango abakozi baho muri komisariya canke abakorera mu bigo byo mu ntara bita gice unique, ngo baraheza bakababwira ko bori amafaranga 300 bagaheza bagahabwa isango mu minsi ibiri ikurikira. Uwashoboye kwifotoza no kwifatisha ibikumu na wene kugira bamushire mu bihuta mu gukoregwa icyangombwa yakwa na wene amafaranga 300, aho ngo bakamubwira ko baca babisigurira abakuru batandukanye mu kubaha kuri cya giturire maze bikabona kwihuta. Amakuru ava mu bakora ngaho muri PAF akavuga ko ibyo byose bikorwa cyane cyane na bamwe mu bapolisi b'ibisongerezi hamwe n'abapolisi bagendanira abakuru muri ico gipolisi. Igitangaje ibyo ngo bikorwa atacamira kandi habahuze abakozi b'iperereza bitwa ko baje gutuza abatoza ivyo biturire. Ayo makuru akemeza mbere ko no mu ntara zo hagati bisigaye bikorwa nk'uko, ariko ngo bakabikorana nabo muri PAF y'Ubujumbura. Abitura ico gipolisi bagasaba babijejwe gukurikirana ico kibazo kugira abarondera ivyangombwa ntibaje baracererwa. Narijya hari abamaze gusiba ingendo kubera gucererwa kuronswa amapuro. Uruganda rwa Radio Inzamba gatika kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone muri Zambonima umuyobozi mukuru wa PAF kugira gira ico avuze kuri iyo myidogo y'abarondera impapuro.
Josephine Johnson Nkunzimana tukiri mu gisata c'intwaro ibereye Dieudonné Murengera Ntwari yahoze arongoye ibanki inkuru y'igihugu yaraye yinjiye ibohero rikuru rya mpimba inyuma y'ukwezi kurenga apfungiwe mu biro bikuru by'iperereza. Uwo yahoze aramutswa ibanki inkuru y'igihugu akaba mu byo yagirizwa harimwo uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, gusahura amatungo y'igihugu n'ibindi nk'uko itangazo ryasohowe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Leonari Manirakiza ryabimenyesheje agifatwa. Dieudonné Murengera Ntwari akaba yakombowe muri ayo mabanga yo kurongora ibanki inkuru y'igihugu Berbe hari ku Imana itari ku munani gitugutu uyu mwaka, akaba yari yagenywe muri ayo mabanga muri myandagaro umwaka w'2023 mu kiringo c'imyaka itanu. Kadoinza mbagateka kawe imbere yo gusozera no makuru dutandukira igisata kijanye n'impunzi ahifashanyo yahora ihabwa impunzi mu bihugu bitandukanye mu karere yagabanutse cyane, bikaba byavuye ku ngingo amashyirahamwe HCR na PAM yafashe. Ibyo bikaba biteye impungenge urunani rw'abarundi baharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi. CBDH vika rikaba ryasohoye itangazo aho bwa mbere na mbere iryo shyirahamwe ritemera imwe mu mpamvu zitangwa n'ayo mashyirahamwe. Jean Bosco Vyizigiro n'umuvugizi w'ubwo runani akavuga ko impunzi z'abarundi zidashobora gutaha muri bino bihe kubera umutekano wazo ugeramiwe. Kurikira Jean Bosco Vyizigiro.
Twatangajwe ni yo mpamvu ya gatatu nari mvuze kumva ko havugwa ko amahoro mu Burundi yagarutse impunzi zidafite impamvu yo kuba zoba zicitwa impunzi. CBDH vika yasubiye kwibutsa liste y'abantu batashe igihe n'icyubahiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye yimikwa agashishikariza abantu gutaha. Abo abenshi barapfuye n'amazina turayase kandi twagiye tuyerekana, abandi baranyurujwe n'uyu munsi ntiturabona aho bashyizwe. Hari n'abafunzwe, abo ntibarafunguwe. Turacyakomeje gutabaza abacitse ubushobozi kugira ngo ababa banyurujwe baba bafunzwe baboneke. Muri CBDH vika tuributsa kandi ko hari abantu benshi bitoroshe ko basubira mu gihugu cyabo bavuyemo kandi bakunda hatabayeho ibiganiro, ibiganiro biganisha ku mahoro ariko kandi ibiganiro byerekana umutekano wabo. Abo n'abanyepolitike bahunze, abo n'abari muri societe civile bahunze, hari n'abandi tutavuze ariko umutekano wabo utoroshe. Nitwo kwibagira kuvuga n'abari mu matsite do déplacer mu gihugu hagati.
Ibyo bikaba byatumye rero urunani CBDH vika rusaba abasanzwe bafasha impunzi kubandanya icyo gikorwa. N'ubu dusubire kumviriza Jean Bosco Vyizigiro.
CBDH vika risaba aba partenaire cyangwa abatanga ifashanyo kuguma hafi impunzi ziri muri aka karere k'ibiyaga bigari kugira ngo zikomeze kubaho muri ibyo bihugu uko biri kose. Kandi turasaba amashyirahamwe mpuzamakungu gukurikiranira hafi ubwo buzima bw'impunzi n'abasaba ubuhungiro muri ibi bihe bariko baracamwo bitoroshe. Ariko turasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gushishikariza cyane gusaba igihugu na leta y'u Burundi kwemera ibiganiro hagati yayo n'abahunze n'abandi bose bafise uruhara mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo ibyo biganiro bishike ku mahoro arama kandi bitume umurundi wese abaho mu mutekano no mu mahoro mu gihugu cyiwe. Ubwa nyuma CBDH vikari yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu hase gukomeza gukora ubuvugizi ku mpunzi z'abarundi kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutazotangura kumva impunzi zishwe n'inzara.
Ni kuri ryo twirya Jean Bosco Vyizigiro avugira urunani rw'amashyirahamwe avugira impunzi mu karere turimo. Tuce dusozera ko amakuru yacu turiko turabashikiriza. Nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Nshimire bagenzi banje bayegeranije Ediclode Ntihazana ko ndabashikiriza, nkaba ndabifurije kugira umugoroba mwiza na ubutaha.